Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika giye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa kabiri tariki 25 ukwezi kw'indwi mwaka 2017 muri kumwe na Frederica Undikije.
Twavuganye ko bagiye muri competition turabaye impanuro ko bakwitwara neza ko bagiye mu ihiganwa bagaserukira igihugu bagaserukira igihugu n'ibyo twavuganye gusa nta bindi birenze ibyo.
Uyu ni Esperance Niyonzima umuyobozi w'ishure ryigenga iteretike y'i Bujumbura mu Burundi yari yarungitse abana babiri kuri abo bana batandatu bari yagiye muri Amerika mu mahiganwa ya robotics gushika ubu bataratahuka mu Burundi. Inkuru kimwe ni inkuru yerekeye amatora mu Rwanda, urubanza rwa Emmanuel Mbarushimana, hamwe n'inkuru yerekeye urubanza rwasibijwe abikekwa ko aribo batekami ya Mukoni mu Burundi. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Kari kutu wanzi jutega matuki mungenzo wa chozine munezero atugira makuru avugwa hija na hina kuisi. Mwana mtene za chozine, mwanya nuwawu.
Mwana mtene Frederike, mwana mtene na mwese tuzinduka nyakuri adijuji Amerika muherere hoste. Hama kuru avugwa hija na hina kuisi tuyahere mgeugu cha Nigeria. Aba nubane wa itangyoni vitero vya mabombe ya vya huzi vya vya mikambi jabata izabo kuberi nambara. Mwuseruko, ushiru useruko bugicho gihugu. Muburaru kwa ushiru useru kwa bugicho gihugu mura nunga Abdulkadir Ibrahim wa mukigo kijejo gutabara yatangaje ko ivyo bitero vyabaye ku munsi w'Imana hijya imurwa mukuru w'intara ya Borno Imaduguri. Avuga ko abiyahuzi babiri biturikije ko amabombe bari bafise muri iyo kambi y'impunzi gushika ubivugwa ko abantu bane ari bo bahasize ubuzima mu rwego intagondwa y'abayisilamu Boko Haram ubandanya kugwiza ibitero by'abiyahuzi bimaze guhitana abantu barenga ku 200,000 n'abarenga miliyoni 2,600,000 bataye izabo. Umusirikare mukuru w'igihugu cya Nigeria Lieutenant Colonel Tukur Buratai yategetse inteko za leta kuba zafasha umuyobozi w'umurwi Boko Haram Abubakar Shekau ari muzima canke yapfuye mu kiringo cy'imisi 40. Abategetsi ba Nigeria baratangaje incuro zitari nke kuwo mugabo yapfuye yamara inyuma yaho yaraserutse mu butumwa yashikirije ku masanamu ya video. Abashirangaji bajejwe intwaro yo hagati ku mugabane w'Uburayi n'uwa Afrika bari mu nama mu gihugu cya Tunisia mu ntumbero yo kuganira ku kibazo cy'abimukira bava ku mugabane wa Afrika binjira ku mugabane w'Uburayi baciye mu ibahari Mediterane. Abenshi muri abo bimukira bakaba baturuka mu gihugu cya Libya. Mu itangazo abashikiranganji basohoye kuri uyu wa mbere ku mugwa mukuru wa Tunisia batangaje ko bumvikanye ku buryo bagiye kubikora harimwo no kumenyesha abimukira ku ngaruka zo kugerera bidaciye amategeko gusubira iyo baje bava ku bushake bwabo mu kwibaza kandi igituma abimukira bava mu bihugu byabo bakongera bakagwiza urudandaza rw'abantu. Abashikiranganji bitabiye iyo nama bava mu bihugu bya Algeria, Autriche, Chad, Misiri, Ubufaransa, Ubudagi, Ubutaliyano, Malta, Nigeri, Slovenia, Tunisia na Estonia. Ishirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya rimenyesha ko ryemeye gutanga inyigisho n'amafaranga kugira imbibe z'igihugu cya Liberia nako cya Libya zishobore gucungerwa kurusha. Mwamenya ko abimukira bashika ku 184 aribo binjiye mu Taliyano mu kiringo cy'amezi 6 ya mbere y'uyu mwaka. Jared Kushner, mukwe wa President Donald Trump asanzwe ari n'umuhanuzi mukuru wiwe, yahakanye kuri uyu wa mbere ko we n'abari bagize umurwi wari ujejwe imyiyamamazo ya President Trump atamigenderanire bigeze bagira n'Uburusiya yaba imbere cyangwa inyuma y'amatora yabaye mu mwaka uheze. Kushner yavuze kandi ko atigeze akoresha amafaranga hawe n'Uburusiya amashyirahamwe yiwe y'urudandaza kandi ko yashize ku mugaragaro ibyo yasabwe byose gutanga ko umuco. Yabwiye amenyeshamakuru ko ari iteka gukorera perezida wa Amerika n'abanyagihugu ku bibazo bikomeye nko kugarukana amahoro mu karere k'Abarabu no kugarukana umutima wo kunagura Amerika. Mu rwandiko Jared Kushner yashize ahabona imbere y'uko aja mu nama nshingamateka yemeje ko Trump Jr. umuhungu wa perezida Trump hamwe n'uwarajejwe imyiyamamazo yiwe Manafort bagiranye inama n'umushingwa manza w'Uburusiya hamwe n'abamwe mu bategetsi b'Uburusiya mu kwezi kwa gatandatu. Kushna avuga yamara ko iyo nama yayishitsemwo ateba kandi ko ataco yigeze yumva kubikivugwa kubijanye n'amatora y'umukuru w'igihugu. Abasirikare ba Leta Zunze za Amerika batangaje ko bariko baritegurira gukora ikindi gitero cyo guhagarika misile ziterwa n'igihugu cya Korea ya Ruguru. Ivyo byatangajwe na Jeff Davis, umuvugizi w'igisirikare cya Amerika kuri uyu wa mbere, aho yavuze ko icyo kirwanisho kizoterwa vuba giturutse mu buraruko bushira uburengero bwa Alaska. Davis yavuze kandi ko icyari gikorwa cya misi yose kugira bapime ko ibyo birwanisho bikora. Ibikorwa nk'ivyo byari byakozwe mu ntango z'uku kwezi inyuma yaho Korea ya Ruguru ikoreye igitero cya misile cyatangajwe n'abahinga ko ari igitero gishobora gushikira Leta ya Alaska. Intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu mugambi w'amahoro mu karere k'Abarabu, Nikolay Mladenov Muranunga, asaba ko haba gutorera umuti byihuta ikibazo cy'intureka zibera ku musigiti wa Al-Aqsa, ahasanzwe hazwi ku izina rya Mont du Temple mu gisagara cya Yeruzalemu. Mladenov yabwiye amenyeshamakuru inyuma y'umubonano wabereye mu mwiherero n'abagize inama y'umutekano ya ONU ko ari byangombwa ku icyo kibazo gitorega umuti imbere y'umunsi wo kuwa gatanu. Uwo mugabo yongeye avuga kandi ko iyo ngingo yashinzwe mu kuva mu 1967 i Yeruzalemu yokingirwa.
Urakoze Rosine ku makuru eje kudushikiriza. Nyuma y'iminsi itatu ubushikiranganji bw'ubutegetsi bw'igihugu busohoye amabwiriza asaba abayobozi b'inzego zo mu ntango gufata kimwe abanyapolitiki bose bariko barahiganwa mu Rwanda. Bamwe muri abo banyapolitiki bahora bavuga ko badafashwe neza babwiye iradiyo Ijwi rya Amerika kubu ubuzima bwo kwiyamamaza bwaboroheye. N'inkuru ya mugenzi wacu Asunta Kaboyi.
Amabwiriza yasohowe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kuwa kane w'icyumweru gishize yasabaga abayobozi b'inzego z'ibanze kwakira abakandida bose kimwe kandi mu buryo bungana. Kuva hasohokeye umukandida w'ishyaka Riharanira Demokarasi no kurengera ibidukikije Frank Habineza n'umukandida wigenga Mpayimana Philippe babwira Ijwi rya Amerika ko ubuzima bwo kwiyamamaza burimo kugenda neza muri iki gihe.
Twagejeje amagabe tubona ubuyobozi bwose ntabwo babuje abaturage kuza, abaturage baraje ko mbere bose twajyaga ahantu ugasanga abayobozi babuje abantu kuza ari mbi kuyabaye. Twagiye ubwo Nyamagabe abyagiye neza, twabonye abantu barenze hafi 3000. Twagiye na Nyanza kandi Nyanza bajyavuga ko abantu baho batoroshye ariko baraje benshi, abantu barenze 1000 buri Nyanza cyari gitangaza. Mu by'ukuri ubonye imibare yacu yagizamuka cyane. Twari tubizi ko inzego z'ibanze bamwe mu bayobozi bazo babuzaga abantu kuza kandi se bagashaho n'abantu babakumira mu mihanda n'ababakanga. Byatubaye na Nyamashiki abantu babavuga ku muhanda babuza kumanuka mu kibuga hasi.
Habineza yakomeje avuga ko imibare y'abantu babakurikira kuva amabwiriza ya Minaroke yasohoka ubu yikubye inshuro zirenga enye. Umukandida w'ishyaka Riharanira Demokarasi no kurengera ibidukikije yemeza ko iki cyemezo cya Minaroke cyabashimishije cyane.
Twarishimye kuvuga ngo umuntu niba akoze amakosa agomba guhanwa, kuko twese turi abakandida turimwe n'amategeko, tuzayobora igihugu cy'abanyarwanda bose. Uwo muntu utubangamira abarimo kuvuga nk'aho ashyigikiye ko aba umukandida umwe, kandi itegeko ryaremeye ko amatora azaba abakandida benshi cyane.
Imirimo yanyu unavuga ngo yahinduye isura ugiranije nuko mbere mwakoraga
rwose. Kino cyumweru tukirangije neza, kino twarangije twakirangije neza. Buturizeye ko n'uyu munsi tujye mu Bugesera ko birabe byiza. Turizeye
Philippe Mpayimana umukandida wigenga nawe avuga ko amabwiriza yabazaniye impinduka mu bikorwa barimo byo kwiyamamaza. Twavuganye nawe ku murongo wa telefone yigendanwa agiye mu bikorwa byo kwiyamamaza.
Hanyuma yarabaye ibihaye koko kugera mu murenge cyangwa mu karere ahantu ukabana n'abaturage, abaturage batari kumwe n'umuyobozi wabo biratandukanye no kuhagera ukabana n'abaturage kandi n'umuyobozi wabo bahari. Uko biri kose ni igihe tuboneraho kwibutsa gushima umuco w'abanyarwanda wo kwakira abashyitsi. Ibyo byonyine bituma nyabimwe twitaga by'ubwoba bitakigira umwanya wo kubivuga.
Ubu noneho mufite icyizere muri iyi kampanyi?
Dufite icyizere ko amatora azaba yarateguwe neza.
nyuma y'amabwiriza ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Polisi y'u Rwanda ishita muri yombi abayobozi batatu bakekagaho kubangamira ibikorwa by'amatora barimo umuyobozi w'akarere ka Rubavu Sinamenye Jeremiah yatawe muri yombi n'inzego za polisi azira kubangamira uburenganzira bw'abiyamamaza umuvugizi wa polisi avuga ko ibyo bikorwa byabaye mu karere ka Rubavu mu mirenge ya Nyamyumba na Kanama hagaragaye kandi abandi bayobozi babangamiye abakandida bo mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Busanze nabo mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rwimiyaga ndetse no mu karere ka Kirehe mu murenge wa Gahara umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Theos Badege yabwiye Radijwi rya Amerika ko polisi ifite iminsi itanu kubifunza aba bayobozi nyuma yayo ikaba izohereza dosiye mu bushinjacyaha uyu muvugizi avuga ko abafashwe mu bikorwa byo kubangamira abakandida baramutse bahamwe n'icyaha bahanishwe ingingo ya 558 ivugwa mu gitabo cy'amategeko hana y'u Rwanda iyo ngingo ivuga ko umuntu wese umanika amafoto inyandiko cyangwa ukorera inama ahantu hatabigenewe ahanishwe igihano cy'ihazabu kuva ku mafaranga y'u Rwanda 1,000,000 kugeza ku 500,000 iyi ngingo kandi ikomeza ivuga ko umuntu wese witwara nabi mu bikorwa byo kwiyamamaza atubahiriza ibindi biteganywa n'itegeko ryerekeranye n'amatora ahanishwe igifungo kuva ku mwaka umwe kugeza ku myaka ibiri n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva kuri 1,000,000 kugeza kuri 3,000,000 cyangwa se igihano kimwe muri ibyo Asunta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
umucamanza muri sentare nkuru yungurizwamo imanza mu Rwanda yategetse ubwanditsi bw'urukiko gusabira Mushirantahe Mbarushimana undi mwunganirizi azomufasha kuburana mu rubanza rwiwe kuri bimwe mu byemezo byafashwe na sentare nkuru ni inyuma yaho umushikizamanza Laurent Bugabo yagombye kumwunganira yikuye mu rubanza ku mpamvu zitasobanuwe ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirusa
Bwana Emmanuel Mbarushimana yagaragaye mu cyumba kiburanisha mu rukiko rw'ikirenga ari mu muzankano y'uruziranga bagororwa n'inkweto z'umukara Bwana Mbarushimana yari yiteguye kuburana ubujurire bw'ibyemezo umucamanza mu rukiko rukuru yagiye amufatira ntibimunyure mu rubanza buranamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu agahitamo kubijuririra yagaragaye afite amadosiye ari wenyine mu gihe byari byitezwe ko yagombye kuba yunganiwe na Maître Laurent Bugabo usanzwe atamwunganira mu rukiko rukuru byaje kugaragara ko Maître Bugabo adahari kandi ko yanditse ibaruwa yikura mu rubanza na mpamvu zasobanuye zigaragaza impamvu umunyamategeko Bugabo yanditse yikura mu rubanza rwa Mbarushimana ari kuregwa akavuga ko ari impamvu zizwi umucamanza mu rukiko rw'ikirenga yabwiye Mbarushimana ko impamvu Maître Bugabo yikuye mu rubanza zitagomba gusuzumwa n'urukiko yavuze ko urukiko rufata uwo munyamategeko nk'udahari nyine ubundi ubwanditsi bw'urukiko rw'ikirenga bukandikira urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko bumenyesha ko Mbarushimana akeneye undi munyamategeko uzamufasha kuburana ubujurire bwe mu rukiko rw'ikirenga nta byinshi Mbarushimana yavuze ku cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga uretse kubaza umucamanza niba urega ubwe yemereye guhitamo umunyamategeko yumva yazamwunganira mu gihe azababurana ubujurire bwe umucamanza yasubije Bwana Mbarushimana ko ibyo bitari mu nshingano z'urukiko yavuze ko ibyo byazaribwa n'ubwanditsi bukuru bw'urukiko rw'ikirenga kuva ubwo Mbarushimana yahise yaka uburenganzira asohoka mu cyumba cy'urukiko ajya gutegereza imodoka itwara imfungwa n'abagororwa kugira ngo imusubize mu buroko ku murongo wa telefone ngendanwa Ijwi rya Amerika yahamagaye Maître Laurent Bugabo wagombaga kunganira Mbarushimana igamije kumenya impamvu yikuye mu rubanza mu nshuro zose twamuhamagaye telefone ye ntiyadukundiye ubusanzwe mu rukiko rukuru Mbarushimana buranirwa n'abanyamategeko Maître Jean-Claude Shoshi Bizimana na mugenzi we Maître Christophe Twagirayezu aba bombi bafatwa nk'abahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwe kuko Mbarushimana ntabemera Bwana Emmanuel Mbarushimana w'imyaka 55 y'amavuko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu n'ibyaha ubushinjacyaha bumurega ko yakoreye mu cyahoze ari komine Muganza hari muri prefegitura ya Butare mu 1994 ubu ni mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo aho urubanza rugeze mu rukiko rukuru Mbarushimana yarangije kwiregura ku byaha byose aburana n'ubushinjacyaha umucamanza bwa Antoine Muhima mu rukiko rukuru arumva icy'abahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa Mbarushimana bavuga mu myanzuro ya nyuma kubirega ubushinjacyaha bumurega mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka nibwo ubushinjacyaha bwasabye umucamanza kuzahamya Mbarushimana ibyaha byose bumurega uko ari bitanu maze akazamuhanisha igihano cy'igifungo cya burundu cyo guhera mu buroko n'urubanza byumvikana ko rugana ku musozo mu rukiko rukuru nubwo ataragira icyo avuga ku busabe bw'ubushinjacyaha ibyaha byose bumurega Mbarushimana aho ari umugenzuzi w'amashuri abanza mu cyahoze ari komine Muganza arabihakana urubanza rumaze imyaka itatu rutangiye kuburanishwa mu mizi Mbarushimana yageze mu Rwanda avuye mu gihugu cya Denmark mu mwaka ushize wa 2014 niba nta gihindutse Iburanisha ry'urubanza mu rukiko rw'ikirenga rizasubukurwa ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2017. Abagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Kana urubanza rwo mu rwi wa mbere w'abasirikare bagize gutera ikampi ya Mukoni ruhamagarwa rwongeye gusubizwa inyuma. Urubanza ruri niyungururizo muri sentare isuramwo imanza ya Ngozi ntirwateye imbere kuko abafungiwe mu yandi mabohero bari muri urwo rubanza bataregerezwa aho baburanira. Inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze ari mu Kirundo mu Burundi.
Kubasirikare baharugwa muri 10 bungururije umushikiriza manza ku rubanza bakiriwe na sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga, batatu nibo barengutse muri sentare yisubiramo ya Ngozi. Muri sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga bari bashengejwe n'umushikiriza manza kuvya havye kuja hamwe bakagira umugwi w'abasoma bitwaje bigwanisho no gutunga bigwanisho batabifitiye uruhusha. Icyo cyaha bagikurikiranwa ko bashika ku 20 abasirikare n'abandi banyagihugu basanzwe bafashwe inyuma y'amasasu menshi yumvikanye mu gisagara cya Muyinga mu micungararo y'ikambi ya Mukoni hari mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka turimwo. Inyuma y'amatohoza yamaze iminsi 2 abagera kuri 18 mu bafashwe bakiriwe gufungwa imyaka 30 no gutanga ihadabu y'imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi kuri umwe wese. Iyo ngingo ya sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga niyo bungururije muri sentare isubiramo ya Ngozi. Kuri uwa mbere ubwo rubanza rwahamagawe ku nshuro ya 4 rukaba rwasubijwe inyuma nk'uko vyari vyagenze ku nshuro zose ruheruka guhamagagwa. Imvu yatumye rudatera imbere yagumye ari ya yindi sentare yasanze idashobora kuburanisha ido n'ido urubanza rwarengutsemo abantu batatu kandi abunguruje ari benshi. Uko rubanza rwagera urahamagagwa sentare isubiramo n'abasirikare batatu bafungiwe Ingozi bagumye basaba umushikiriza manza mukuru ko yokora ibishoboka byose kugira abafungiwe mu mabohero atandukanye yo mu gihugu begerezwe aho baburanira. Isango ya 4 yarinze ishika ivyo bitarashoboka ari nacyo cyatumye gongera kunguruzwa. Sentare yongeye guha ijambo umushikiriza manza mukuru kugira agire icyo abivuze ko yabwiye intahe ko atakintu afise yo bivuga ko asigura ko icyo yise dosiye administratif kitamushikiriye kugira ngo agire icyo abivuze ko abo basirikare batatu bama barenguka bashikirije amakenga ko urubanza rwabo rutazotera imbere bagira ko bashikiriza ko hashobora kuba haragiyemo ugushaka guke kugira abo basangiye urubanza begerezwe aho baburanira. Sentare isubiramo yongeye gusaba yivuye inyuma umushikiriza manza mukuru gukora ibishoboka byose kugira abafungiwe handi begerezwe aho baburanira. Niko kumusaba kuvugana n'abarongoye amabohero atandukanye barimwo kugira bishoboke. Uwarahagarariye intahe yasabye abarengutse gusaba umubonano umukuru wa parake nkuru yegamiye sentare isubiramwo kugira bateguze uko ibintu byagenze. Uwo yarahagarariye intahe yasiguriye abo barengutse ko bishobora kubafasha kumenya aho umushikiriza manza mukuru agejeje igikorwa cyo kubegereza abo basangiye urubanza akababwira naho ikibazo kiri. Urubanza ntirwashoboye gutera imbere abasirikare batatu barengutse bagiye bajijutse gusaba umubonano umushikiriza manza mukuru. Urubanza rucagungururizwa ku itariki 4 z'ukwezi kw'icyenda uyu mwaka turimwo rukazoba ruhamagawe ku nshuro ya 5. Tubibutse ko inyuma y'iyo dosiye hari n'iyindi yuguruwe mu nyuma muri sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga aho umugwi wa kabiri w'abasirikare bagera kuri 7 bo mu makambi atandukanye bashengejwe bagirizwa kugira uruhara mu ihungabana ry'umutekano ryakozwe mu kwezi kwa mbere mu micungararo y'ikambi ya Mukoni. Urubanza rwabo rukaba rumaze ukwezi rubwiye mu mwiherero muri sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga. ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Hanyu mu ntara
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Nyuma yaho abana batandatu b'Abarundi bazimiriye mu ndwi iheze bari i Washington DC muri Amerika mu gihe bari mu mahiganwa ya robotics bamwe mu bayobozi b'amashuri urwaruka rwahora rwiga ko bemeza ko abo bana batigeze bashikiriza impungenge z'umutekano wabo imbere y'uko bava mu Burundi ijwi rya Amerika yabajije umuyobozi w'ishuri ryigenga iteretika byari byarungitse abana babiri kuri abo batandatu umuyobozi wa Italetic ibaza ko abo bana bashimye kuguma muri Amerika kugira ngo barondere ubuzima mu cyo gihugu nk'uko abarundi batari bake bakunze kuguma mu bihugu biteye imbere iyo bagiyeyo ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza
abana biga ngaha yari witwa Ingabire Donsham na Irakoze Richard yari muri komite informatique de telecommunication bose niyo bari muri sector ya informatique telecommunication bose no vuga ngo ntiduhombye ariko kandi turahombye ko abana babiri bavuye ngaha harimo abana b'incabwenge cyane twifuza ko babandanya bakigishure bagaheza mugabo ko niba ba bacagwe kuguma hiyo nabo barafite imvo zabibatumye twebwe byose n'amahoro kuri twebwe ishure ryarungitse abana mugabo bene projet badusabye ko twabaha abakandida babiri turavye ubushobozi bafite ukuvuga ko abanyeshuri ntibaserukira ishure bagiye nk'abakandida bibo
aba bana bari mu bandi baraganira mwebwe hakanyangende mwamwarumvise nk'abagenzi babo bashaka kubabwira bati baratubwiye ko barafite umugambi wo kuduha bagumaya
ya nta bandi babitubariye mu kuvuganya n'ababyeyi batubarira ko bamaze gushikayo hari ababariye ko bashobora kutagaruka
mugabo ntibigeze bacira amate bakirahanga babwiye n'abagenzi babo
oya ntabyo bavuze
hanyuma abana mwebwe bamaze kugenda n'imbere ko bagenda mwaravuganye ibijyanye n'urugendo rwabo
twaravuganye twavuganye ko bagiye muri competition turabaye impanuro ko bakwitwara neza ko bagiye mu ihiganwa bagaserukira igihugu bagateriteka igihugu nibyo twavuganye gusa nta bindi birenze ibyo
amakuru yuko abana batabonetse mwarayamenye namwe nk'abandi cyane
yego twarayamenye
mwayamenye ryari
mu ijoro baheza competition hari tariki 18 z'ukwindwi uwabatwaye userukira umugwi yaradutelefonye yatubarira ko abana yababuze bagiye baheje gukina tasubiye kubabona
hanyuma
nyine nta kindi twari gukora twarindiriye hari mu ijoro twayindiriye buracya hanyuma twabonanye n'ababyeyi turababaza batubwira ko nabo nyine babyumvise
mbega ababyeyi nkabo bafite impungenge
uraba ntazo bafise nta mpungenge bari bafise
namwe nk'abarezi mwagize impungenge kumva abana batako aho bari bari kibanza batakibonetsemo
impungenge ntawe reka kuzigira mugabo umaze kuvugana n'ababyeyi kumva ko nta mpungenge bafise nawe ucurema
muri make mwebwe nta mutima uhagaze mufise kugera uyu munsi
none ababyeyi bakubwiye ko nta mutima uhagaze bafise ko wewe umutima uhagarara gute
nk'abarezi mwo kwifuje ko ubumenyi babugarukana mu Burundi
yego twobyifuza ko babugarukana kuko urabona ni ibintu bibaye ubwa mbere mu gihugu byari kuba byiza bafashije abandi bana bakabigisha mugana aho bacaguye kuguma yo barafite imvo zabibatumye ibyo ntaho bivuga cyane
nkamwe bwe nk'abarezi nk'abana bagiye kwiga ubumenyi ndetse z'abana gusa n'abandi bantu bakoze bagiye kwiga ubumenyi hari kimwe bita fute de cerveau mu gifaransa tubonye abarundi bakunda kugumaniza ubumenyi bize bakaca baguma mu bihugu byo hanze mubona iki kintu kidatuma hari ibintu bidindira mu by'iterambere ry'igihugu
aba bana mvuze kubyerekeye abana bacari bato byo nibaza ko bashobora kubananya babyiga bo byiga kuko aho bagiye ni ku isoko ryabyo numva atantambamiyo haba ahubwo byari bikwiye ko babarondera amashuri meza bakabibandanya hama kazogaruka bafite ubumenyi bukwiye bwo gufasha abandi
aba bana hari umuntu agira ati uwo yari yatanguje umugambi ashobora kugira ishavu agahagarika umugambi wo kubandanya ibi byo kugerageza ibijyanye na robotique mwumva kubera aba bana bakiye bazimira mwumva iyo bafite ukuri
biragoye kuvuga ko bafite ukuri bana nawe nyene ico yumvira mugabo nibaza ko umugambo tuhagera kwa abana basigaye hariya kubera hariho nabandi basigaye ngaha bari babyigiye hamwe bashobora gufasha abandi kandi nabarya bagiye harya bobaha uburyo bwo kwiga bakabibandanya hariya nyene bwo byo bagira akamaro gusumba ubu bakazogaruka bahimenyera neza ku byo bashaka kwigisha abandi. Nibyo babibereye guhagarika umugambi kuko bwa rugambere ubaye mu Burundi kandi abana barabyifashemo neza bisigura ngo naho bobandanya twonka nabandi bubona nabandi babana bashobora kuvyiga kandi bakabishobora guhagarika umugambi rero nibaza kwaterewe umuti twobandanya bakarondera abandi bana gutyo umugambi kabandanya.
Hanyuma twumvise ko babiri muri bo babaraje abutse umupaka wa Canada kandi bavuga ko bagiye batinya kubwimbo z'umutekano bakumutekano wabo hano udakwiye. Mwebwe hari ico babari bamaze kubabwira ko ijanye n'umutekano wabo batinya?
Je byo ntavyo bambariye mbwa kandi sinokwemeza ko bavuze ko batinya kubera umutekano wabo ntacemezo ndabifitiye. Narumvise ko bagiye mbwa ibyo bavuze ntavyo nobanzise sinovyemeza kandi nta n'umutekano uvuga ngo ntukwiriye. Kumbe baba bafite izindi mbo zo kurondera ubuzima, urabona umuntu wese arondera ibyiza kandi abarundi bari hanze sisi bo bonyene n'abandi baragenda n'abakozi ba leta baragenda umuntu wese arondera ahantu bo baharakarusha. Sinibaza ko rero bavuze ko ari imbo z'umutekano ko nta mutekano wabo wahungabanye, ngira bashatse aho bari akarusha gusumba mu Burundi.
Murakoze.
Murakoze nawe.
Ijwi rya Amerika rigikoshiriza byumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Tumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye ingabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ihabuzwa ry'igisagara cya Mozo ni intambwe ikomeye cyane mu rugamba rwo kurwanya Leta ya Kiislam mu makungu. Intsinzi mu gisagara cya Mozo no mu bindi bice byazigaruriwe na Leta ya Kiislam byashyizweko inteko za Leta ya Yak zifatanyije n'urunani mpuzamakungu rugizwe n'ibihugu 73. Nyamara intumwa idasanzwe ya Perezida wa Amerika mu runani mpuzamakungu rujeje kurwanya Leta ya Kiislam, Brett McGurk, avuga ko inteko za Iraq zifashijwe n'urunani mpuzamakungu zizohabuza ibice bisigaye bikiri mu minwe ya Leta ya Kiislam, harimo Tel Afar, Hawija na Al-Qaim. Avuga ko bazofasha inteko za Iraq mu rugamba rwo gutsinda Leta ya Kiislam no mu bikorwa zizokwirikira byo gufasha abanyagihugu no kugarukana umutekano mu bice byo mu gihugu. Avuga ko mu gisagara cya Mozo bashoboye gutuma inteko za Iraq zikorana n'inteko z'abakirde z'abapeshmerga. Amenyesha ku bijanye no gutabara abanyagihugu ko bategekanije bari hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU na Leta ya Iraq imigambi yerekeye abatayizabo muri yoni mu gisagara cya Mozo. Avuga ko aba bantu bose baronse imfashanyo ku vyerekeye kugarukana umutekano bafashije mu gikorwa cyo gukuraho amabombe ategwa abantu ya mine yasizwe inyuma na Leta ya Kiislam, bagarukana umuyaga nkuba, amazi, barakura umucafu mu gisagara cya Mozo. Yamara Brett McGurk avuga ko igihugu cya Siriya kizogorana kurushiriza kubera atareta ikora neza ihari. Yamara Amerika izokorana n'abanyagihugu bari mu bice byatujijwemo Leta ya Kiislam kugira bisubire hamwe abavuye mu zabo bagaruke mu ngo zabo. Intumwa idasanzwe ya Amerika mu runani mpuzamakungu rujeje wo kurwanya Leta ya Kiislam, Brett McGurk, avuga ko bizofata ugukorera hamwe kw'amakungu kugira Leta ya Kiislam itsindwe mu kiringo kirekire kiri imbere. Yamara amenyesha ko mu kiringo cy'imyaka itatu irangiye cya kigoro k'amakungu muri uwo mugambi, ibihugu 73 byo ku isi vyerekanye umugambi umwe wo guhuzimanganya Leta ya Kiislam no gukingira abanyagihugu bavyo biciye mu gukorera hamwe hagati y'ivyo bihugu.
Iryo ya jambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Mwese mkundi radio ishuja Amerika vigane tuwateguri ya mwaka kanya wa wigaru kengaha. Tuoneo kandi ya kanya kugoshimi la engineer ya dufashe mwiga bugizi uma hamwe na Fatuka Lala ya dufashe kwa gilanya vigane ilo tuwateguri ye kwa mikro mwalikumu na Federica Mundikije ama kuruna yo mwashikiriwe na hozine mune zero na koze kudutaga matukui tuwabei furije ama horo numusi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.